mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri sya gatano muri 10 na Jordani na hazwengiye kubashikiza makuru twafitiye muri kano kanya. Umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu Burundi uri yamiriza itabwa muri yompi y'abanywanyi bawe 9 bagirizwa guturira ingoro yabo iri muri commune ya Biraba mu ntare ya Bujumbura.
Irateye agahinda n'isoni ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashaka kuza gutumwanya ngo bariko baraturira ibyo baturira none n'ibituriye aha muri abantu ibyo byiyumviro biriyo bica bivayo.
Uyu akabere ya Gatongwatsa aramutswa SNL avuga kuretse kwicaha abanywanyi biwe bagirizwa kitagira ishingiro kubwiwe batimirije banacika intege. Idonido yo nkuru ni mukanyisase muri aba hafi ya maradio yanyu. Ako tuyahere mu by'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari aho abantu batatu ari bamaze kumenyekana ko baguye mu mirwano yongeye kuvuka ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu hagati y'abarwanyi b'abamayimayi na turwaneho muri sector ya Rurenge turi muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo. Ni nkuru imenyesha makuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yanyarukiye uvira kutarabiko vyifashe.
Ubuyobozi bwa komine ya Minembwe iri mu birometero bigera kuri 300 n'umujyi wa Bukavu uvuga yuko bwaraye bwakiriye muri santere yo mu Madego impunzi zo kwirumba mu masha mu rutigita no kumonya zaraye ziunze imigwano yarayibaye hagati ya twigwaneho y'abanyamurenge n'inyeshamba z'abamayimayi zo mu bwoko bw'abafurero ababembe ndetse n'abanyintu. Imigwano yabereye gisanye no kwirumba aho abantu batatu ari bo baguye muri iyo migwano abandi bane barakomereka. Chef Semoro Karaha ni umuyobozi wa lokalite ya Runundu Kabingo yarayibereye muri iyo migwano yatangiye atubwira uko byagenze muri ayo magambo.
Intambara y'ijo abana ngo baragiye batukubaho baragira inka mu gitondo kare kare abana batatu kibari bagiye gutera kuko bari mu kujira urugo ntabasoto ngo barangize ngo bashike bama bahura na mayimayi ya mibara ngo barase nabo bararasa naho hama hagwaho umwana umwe naho abandi babiri baragana mayimayi ya mizira kwirumba irarwana kugeza nijoro yagejeje nijoro ayirwana apfa abasore batatu hapfuye batatu hakomereka abandi nka bane.
Cyakora ku ruhande rw'abapfurero batuye muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga yuko intandaro y'iyi migwano ari abasore batwigwaneho bagiye gukorera irondo hafi y'ibirindiro by'abagwanyi babo mayimayi bityo bituma bagwa muri ambushe y'abamayimayi. Ubuyobozi bwa sosiyete sivile n'abaturage batuye muri kano karere k'imisozi miremire ya Minembwe babuze yo bakira nayo bamira kubera izi ntambara zivuka umunsi ku munsi kandi zigahitana ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibirebera ngo gitegereje amabwiriza azava i Kinshasa bikino mitabo n'umuturage utuye mu Minembwe.
Mu bihugu FARDC yasitaye abaturage iragenda safe ihashyize umweru bibiri abaturage mbo kubera nyine Imana irabaramira bandi bakoresha ubwenge bwabo bavugana na bamayi n'ubu nyine bari kumwe n'ubunyine mu gatondo ko mugana chef mu bihugu ambwira ko bavugana na bamayi bababwiye ati mwishara ngaho nta kibazo nta muturage tuzica twebwe ko turashakisha leta. Ni byerekana ko leta nyimba yarananiwe nibatubwire bareke kudushyira mu kintu cy'igihirahiro ngo barinze oda barinze oda oda sizoza ryari ubundi kandi ngo na abasezire ngo ntibobene ku ngo abasezire tutoya abasezire ni bamayi abasezire ni bokwanga kwinkazirisha abasezire ni bokwica abandi turavuga tuti cyo kintu leta yagize uburangare niyo mpamvu hagumye kuba ibibazo.
Ari abaturage b'abanyamurenge abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe batuye muri kano karere ka Minembwe mu manama bamaze iminsi bakorana na MONUSCO ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC bavuga yuko bamaze amezi abiri basaba igisirikare cya leta Congo FARDC kohereza abasirikare mu turere twa Mirimba Babengwa Gitumba Karambi Pwenzero kugira ngo amahoro agaruke ariko FARDC ikaba itarawohereza abo basirikare muri ibyo bice bigenzurwa n'abagwanyi babo mayimayi. Umuyobozi ushinzwe intambara muri aka karere ka Minembwe Colonel Katembo Honore avuga yuko bakomeje gusaba abagwanyi babo mayimayi babiloze bishambuke na twigwaneho gushira imbunda hasi bitabaye ibyo abazatangira kugwanya abandi n'abigisirikare cya leta ya Congo FARDC kikazabagwanya. Biteganyijwe yuko kuri uyu wa mbere tariki ya 24 y'ukwezi kwa gatandatu 2019 Colonel Honore Katembo azakorana ibiganiro n'abaserukira moko atuye mu Minembwe kugira ngo barebe uburyo bashakira umuti izi ntambara za mayimayi na twigwaneho zongiye kuvuka. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye mu gihugu cyo Burundi naho umugambwe CNL mukuru wayo ya Gatongo asari yamiriza ihagarikwa n'ifungwa ry'abanywanyi biwe 9 batawe muri yompi nyuma yiturirwa inguru ya SNL muri commune ya Biraba ni mu ntara ya Bujumbura. Rwasavuga ko icaha bagirizwa ari bo bayituriye kitagira ishingiro akemeza ko bamaze kunguruza urubanza rwabo yugurura ingoro nshasha ku murwa mukuru wa Gitega kuwa gatandatu ejo kumugoroba yamenyesheje ko abaturira ingoro bihenda kuko akaranga mutima mu banywanyi biwe kadasha ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Nairobi Elojuri Kaneza
Haizigi ya katongo kwa sayo gururi ingoro z'umugambwe wiwe mushasha muntazi zanduka anyezu Burundi. Kuri uyu wa gatandatu hari haramukiwe umugwa mukuru Gitega. Yasanganiriwe n'abanywanyi batari bake. Indongozi y'umugambwe senere urwego rw'igihugu mu ijambo ryiwe yagarutse ku banywanyi b'uwo mugambwe 9 bafungiwe mu ihoro rikuru rya Mpimba mu gisagara cha Bujumbura. Abo bakiriye urubanza rw'ikibiriraho kuwa gatatu heze inyuma yo guhagarikwa harahezindwi bagirizwa guturira ingoro yabo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi.
Ngarutse ku bibiriya bintu byabaye bavuze yo mu Nyabiraba n'ukuri birateye agahinda n'isoni ku bantu tuvuga yuko turondera amahoro n'iterambere kuri bose ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bariko baraturira ibyo baturira none nk'ibi bituriye muri abantu ibyo byiyumviro biryo bica bivayo Nyeye uyipomoye ibyumviro muri twebwe twese bica bigenda goma turabo turi sinode ayuko ibyabaye mu Nyabiraba kiretse yuko iyo sentare ishinze ingingo ibiyishinze mugabo nibaza yuko uwavuze ibyo yavuze ico yihuse kuko abaciriwe urubanza baragunguruje ugiye bagunguruje rero ndirabantu abanduka gumwe cyanyundi ngo avuge ngo ni wewe nera kamo mwabantu mwe mwa muri mu mashuri yo gucimanza mwabantu mwa muri mu mutamana kera abashinga ntahe bubahigwa ingene batunganiriza ababituye
rwase yanaboneye hakaryo kuguhanura abanywanyi biwe na cyane cyane kugira ngo birinde inyenda muvano yose yotuma bahagarikwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano
ngire ko ronda bahanura ejo twari mu nama na babura matari bigiye gucose Hamwe niho bari abandi bari batumye ababaserukira hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu mukaba muzi yuko ngo ubushikiranganje aribwo bujejwe imigambwe iyo mvugo yuko ngo abasenere bikinga gahumbezi ngo bakore inama zitazwi yaravuzwe n'abatari bake muri bo navuye nibaza nti mbega ubwo si iyo baryapfunditswe bwaburumva kwibaza no kwibaza nyene uko biri kose ico bakiza nuko atamuntu yotiza umutware uyu cyanyuriya icitwazo kugira ngo avuge ngo aha warenze itegeko abasene tugomba kubinyankamugayo koko mufite igikogwa uko amategeko avuga menyesha intwaro amasaha 72 imbere yuko mukora icyo gikogwa mwijoro muririnda kuza muri permanence ko muri icyo gihe murumva bazobagiriza n'ubundi iby'ijoro na kare guwankamazimwe aterekera habona
Ingoro y'Igitega cyo kimoniza handi umukuru wa Senere yagarutse ku kamaro kazo
uyu munsi rero turamutse twinjira iyi ngoro y'umugambwe ku mugaragaro urongoye umugambwe ngaha muri Gitega yabivuze imwe na rimwe hariho ibyagirije yuko ngo abasenere ngo mwikinga gahumbezi ngo mukuri inama zo mu kinyegero nimukire kwitwa abakorera mu kinyegero ingoro y'umugambwe ngiyi niyo wanyu niyo abarundi bose kuko twebwe nta mahembe dufise uwoza tugana wese afite icyo yokwipfuza kubaza canye gushikiriza ngiyi ni address arazotumbera hano ashikirize ikimuri ku mutima hanyuma indongozi izomwumviriza inyishu ayironye nimwashaka gutunganya ibikogwa muraza ngaha
ku munsi wa gatanu w'indwi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikanganje bw'intwara yo hagati mu gihugu yagabishije umugambwe senere kushobora gufatirwa ingingo taxis niyo ngabo nubwo atazidomye kuri rutoki yemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe baronse amayari mashasha yo kwiturira kw'ingoro zabo kugira ngo bacafuze ishusho y'igihugu ariko yashimangiye ko takutihanganiranira kuri hagati y'abanyamigambwe muri kino gihe himirije amatora mugabo amashyira hamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch na International Crisis Group aherutse gusohora ivyegeranyo avuga ko afite impungenge ko amatora adatunganijwe ku buryo n'abatavuganwe n'ubutegetsi bahunze igihugu boyajamwo ashobora kuvyara ubundi bugizi bwa nabi Eroje Urika neza Nairobi juri ya Amerika
Hello Jurika neza arakenuye turacari ku makuru avugwa mu karere abushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda busaba abagize inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugirana ibiganiro na Ekleziya Katolika igahindura imyumvire ku kibazo cyo gutandukanya imvyaro ni nyuma yaho arabasenyeri bamwe ba Ekleziya Katolika basavye amavuriro yabo kudakoresha uburyo bwo kuringaniza imvyaro inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye
kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya kuri gahunda zigishwa abaturage zo kuboneza urubyaro byakuriye impaka hagati ya leta na kiliziya gatulika yihariye abayoboke basaga 45% mu gihugu hose. Iki kibazo ministre w'ubuzima yakiganire n'abagize inteko ishinga amategeko bwo mu mpera z'iki cyumweru. Abagize inteko ishinga amategeko na ministre w'ubuzima bakoze inama nyunguranabitekerezo yigaga ku kibazo cy'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro. Ministre Diane Gashumba yeretse abagize inteko ishinga amategeko impungenge yatewe na bamwe mu bayobozi bakiriza gatulika barwanye gahunda za leta zo kuboneza urubyaro.
Muri iyo baruwa barasaba ko abakozi bo muri ibyo bigo nderabuzima basubize inkunga zose zigenda zatanzwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro zizaba zigisigaye muri ayo mavuriro ku itariki 30 z'ukwezi turimo. Ikindi kivugwamo barasaba yuko nta mukozi n'umwe wo muri icyo kigo nderabuzima cyangwa ibitaro ugomba koherezwa muri poste de sante. Kandi nyamara twari twumvikanye mu bworoherane twagize ko poste de sante arizo zigiye gukora izo gahunda, none nazo bavuze ko nta mukozi ugomba kujyamo. Barongera bakavuga bati nimubishyire gahunda zo kuboneza urubyaro mu igenamigambi plan of action zanyu, kandi turabasaba kudakurikirana ibikorwa byo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo butari ubwa kamere. Ni ukuvuga ko gahunda twashyizeho nka leta baravuze ngo twe kuzikoresha.
Ministre w'ubuzima asaba abagize inteko ishinga amategeko ko baganira na kiliziya gatulika y'u Rwanda bakabasha kurangiza iki kibazo kuko kimaze kurenga urwego rwa ministeri ayobora.
Kubona amabaruwa agenerwa umuyobozi w'ibitaro bya Burera, akarere gafite imirire mibi irenze impuzandengo y'igihugu. Muri Burera harimo imirire mibi irenze 38%. Niba dukomeza kubwira abantu rero mu byare muzuzi si mwe gutanga raporo majyanama w'ubuzima, ibitaro bya Mibirizi, ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bya Ruri, ibitaro bya Nemba, aho hose umuturage uhatuye kubona gahunda zo kuboneza urubyaro, aho ngaho turabasaba kose ko mudufasha kuko inama zarakozwe ntacyo zagezeho. Turabasaba ko inama rwose mufata ibyemezo nk'abashinzwe kubahiriza itegeko nshinga mukagirana ibiganiro n'aya madini.
Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko bagomba gukomeza gahunda za leta uko zatekerejwe bagashakira buri wese wifuza kuringaniza imbyaro aho yabikorera hamwegereye hatabayeho kurangazwa n'amadini.
Abari badashaka ko serivisi zo kuboneza urubyaro zivugwa mu nyubako zabo, ntekereza ko bari gukontributinga kugira ngo abaturage abakirisitu babo bakomeze bagire imibereho myiza. Twe rero ntabwo tugomba kurangara ahubwo hari izo nyubako ibisanti gishyira hafi poste de sante. Umukirisitu nagera muri izo centre de sante zabo cyangwa ibitaro byabo bamwe ari kubwo buryo bw'agakondo bavuga yumva bumunaniye bakamubwira ati ariko twe tugarukira aha ngaha hafi aho ngaho bakongera kugifashisha indi serivisi. So poste de sante ziri mu tugari hose hirya no hino ariko byaba byiza kagiye kaba hafi mukidentifiya ibyo bitaro nangwa amasantre de sante adatanga izo serivisi kubera imyemerere, hanyuma mugashyira poste de sante hafi aho ngaho mukarishira muri izo serivisi zikabonekamo. Naho ubundi kuvuga ngo babyare bororoke buzuze isi icyo gisi yari kiri vyereje, none ubu gisi yaruzuye hafi ku Bastille nabyara kuzuza z'akarere kose arababangamiye abana.
Kiliziya Gatulika ishyigikira uburyo bumwe bwo kuringaniza imbyaro ariko bushingiye kuri kamere, harimo uburyo bwo kwifata cyangwa se kubarakoreshejwe urunigi n'ubundi buryo bwose ariko budasaba ko wakoresha imiti yo kwa muganga. Ministre w'ubuzima avuga ko leta ishyigikiye uburyo bwa kamere ariko ko mu gihe bwagura ubufata umuturage atabuzwe no gukoresha izindi serivisi zo kwa muganga.
Kumubwira ngo mwiyakane murimo mukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni frustration. Nari n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bumwe bisenye ngo, ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko aribwo bifuje n'uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemerera buri wese kwihitiramo. Ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho aribwo bw'ibinini aribwo inshinge n'ubundi buryo bwose dufite. Njyewe rero nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu.
Ministre Gashumba yavuze ko kubuza abaturage gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ububangamiye gahunda zashyizweho n'igihugu. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Asumta Kaboyi nawe nyene arakenuye. Turabandanya ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI saba leta y'u Burundi kwishikiriza ibirego vy'abatavuga rumwe nayo yikeka ko bagize uruhara mu guhonyanga agateka kazi na muntu mu ico gihugu kuva mwaka w'2015. Uvugira CPI mu kiganiro y'ijwi rya Amerika mu ndwi heze yavuze ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije naho uruhande rwa leta y'u Burundi atamakuru ruratanga kubo rwagiriza ko baba baratote inzego zayo abanywanyi b'umugambwe kubitegetsi canke abandi. Mu makuru CPI yakoreye ko mu matohoza imaze kwegeranya harimwo ayo yahawe n'amashamwe yadakiranira ivyicaro vya politika nakomeje gukora amatohoza yabo haba kubo bagihohoterwa canke baburiwe irengero. Mu bariko barakora ayo matohoza akomeje harimwo ishirahamwe Fokode mukanya nagiranye ikiganiro na Pacifique Ninahazwe aramutsa hatubwira ivyerekeye isekeza ndondeza icarico. Reka tumutega amatwi.
Isekeza ndondeza n'umugambi wakozwe n'ishyirahamwe Fokode kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2016. Icyo gihe tubitanguza twari tumaze iminsi twumva abanyagihugu mu Burundi muri radiyo ko nyuma y'imyiyerekano yabaye mu 2015 wumva abantu bagenda baricwa ukumva abakenyezi bafatwa ku nguvu ariko buhoro buhoro twateye twumva abantu tubona abantu batwandikira batubwira ko bobo ababo bafashwe mugabo badafise iyo babakura bakajya kubarondera mu buco butandukanye bakababura. Muri icyo gihe murazi ko hariho abantu benshi cyane bari bapfunzwe bashyika mu 10,000 bari muri abo nyine basanga bari yamira igikingo cya gatatu cya Nkurunziza. Imiryango myinshi ikabona abayo ariko hakabaho abandi bavuga ati uwacu yafashwe na naka ariko twaramubuze ahantu na hamwe yo bapfungiwe. Uko iminsi yayo yagiragwira niko abantu bateye ba benshi niho rero twatinya tukiyumvira tukavuga tuti harimo ibindi bintu bishasha byadutse tutazi. Ubundi twari tumenyereye abafatwa bakajya kwicwa cyane abapfungwa ntitwari bwumve abafatwa bakaburwa irengero ryabo. Niko kujya dutanguza rero isekeza ca dusanga ibyo bintu byari bisanzwe hariho n'amasezerano mpuzamakungu abikorako hariho ibisata mpuzamakungu bikora kuri ibyo bibazo dusanga mbere icyo cyaha kiri mu byaha bita kimwe mu bigize ibyaha crime contre l'humanité ibyaha by'agahomerabunwa. Naho rero kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 tuba turabitanguye ubu ibaye imyaka itatu abatari bake ababuze ababo nyine bafatwa mu nyuma akabura iyo bagiye baguma batwandikira natwe tukabishyira ahabona tukabikora mu ntumbero novuga inka zitatu. Intumbero ya mbere bari yo gutabariza tubivuga dusaba ko inzego z'igihugu zodufasha kakaba gufasha kamo k'imiryango ko gashika kure kugira ngo badufashe gutabariza abo bantu.
Hanyuma
tubonye atari ariko arishyura hacaja ko turondera ko abandi bose bamenya ibiriko biraba harimwo n'inzego mpuzamakungu. Ubwo gatatu naho tuba twifuza ko twoshika aho dushobora kwemesha imiryango y'ababuze ababo. Nubwo kwico gisata ntituragishika ko cyane kuko ntituraronka bose bashobora kudufasha kugira ngo dushobore kugira gutunganya iyo miryango y'ababuze no kubafasha kubagarukira ko kuko basanga abantu barimo myiheburu udasanzwe.
Ayo makuru yose
ntabwo gisa n'ibindi byaha abandi yamenyereye kwica iyo bavuze ku muntu bamwishe biraba abaje gotse umuntu abonye uwiwe yarakomeye bakamufata bakaza bakamurasa mu nyuma akamusanga ari kiziga n'ibindi biteye agahinda gakomeye. Ariko hari ikindi giteye agahinda kurusha ngaho n'umuntu uwiwe afatwa mu nyuma akaburiye iyo yagiye agasigara ari mu bibazo bibiri bose baratubwire turiko turavugana nabo baragira bati iyo tugeze mu ijoro turarota abo bantu ugasanga umuntu amaze imyaka itatu ubamwe ko arakwiza imyaka imwe atawuzi yagiye bakarara baramurota ku buryo mu gatondo babyuka bibaza ngo basubiye kumuronka bamwe bakatubwira nyine babona wa muntu ariko arabahamagara ngo aze kubatabara. Ni ukuvuga mu gatondo babyuka biteze ko wa muntu yaba asubira kugaruka
ego Pacifique
irenga wa muntu batamubonye basubiye kujya mu kigandaro cyangwa mu buzima iminsi yose bagira ibyizigiro ko yo bariho bakongera bakagandara ikigandaro kitigera gihera ubuzima bwose.
Hanyuma kuva mu 2016 kwezi kwa kane aho ndondeza yatangura kugera ino saha mumaze gutororokanya ibitigiri bingana gute vyabaruburiwe irengero muri ubwo buryo amakuru yabo muyaronka mu bigenze gute narya mutari mu gihe gucu Burundi
nubwo yuko aho iyo tuvuze ibitigiri tutandukanya ibintu bibiri hariho imijyango yatwituye cyangwa abantu baduhaye amazina tugatita ari umuntu twahituzi yafashwe iki gihe tutashoboye kubona be nabo bantu turavye abo dufite amadosiye dufite ararenga amajana atatu bararenga kure amajana atatu ariko abo tuba tumaze gukora ko twebwe nyine kuko umuntu amaze kuduha ibyashyitse turafata umwanya wo kubaza tukabaza abo dushobora kuronka bose haba abiboneye uwo muntu agifatwa usanga avuga ati twaramubonye yari ngaha yafashwe na naka cyane yahamagawe n'umuntu ajya kumwitaba mu kibanza iki hacakurikira ibi ubwa mbere turondera ababyiboneye ubwa kabiri turaronderera mu gipolisi no mu iperereza abashobora kuba bafite amakuru y'ibyabaye ariko rero bene aba nabo n'abantu bavuga bivuge mu gifaransa suzanonima n'abantu bataba bakeneye kumenyekana ko baduhaye amakuru kuko bo babishyize ahabona nabo boca bapfa aba rero hanyuma tukongera tukaraba ibinyamakuru byose ibyo byavuze kuko mu makuru biragenda biracamo n'abagakora amatohoza tukaraba amakuru yose yoba ariho aho dushobora kuyaronka yerekeye uwo muntu turaheza tugasohora raporo yerekeye uwo muntu mfashe rero abo twamaze gukora ko raporo mwatwituye umwaka uheze waheze tumaze gushyira ahabona amadosiye 107 mu minsi iri imbere twimirije gusohora ayandi madosiye arenga gato 30 tumaze igihe turi ko turakora ko amatohoza amadosiye abantu batarabona tugiye gushyira hafi ahabona vuba umuntu yoshyira yovuga ko ubu turi ku 130 y'abantu neza dushobora kwemeza ko twitohoreje twemeza ko abo bari mu bantu babunzwe ariko ufashe raporo risohorwa n'abandi nko muri FDH baravuga yuko abantu banyirujwe bari hagati y'amajyanane n'amajyanicyenda igihe babitanga gushika mu mwaka uheze ni kuba ko ubu bishobora kuba ibiharuro nabo byaraduze kurusha ngaho
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga twe twashimiye gutumira ubushikiranganji buje ruvye agateka kazi na muntu ugira nabo tubabaze ico bagona kuri kintu kibazo ariko ikiganiro batubwiye ko badashaka kukizamwo sense itarabaha uruhusha turafise abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo itandukanye ya telefone turahera kuri we Samuel Katz twaramutse uherereye
ubujumbura mu Burundi
akabazo canke intererano
bwa mbere manje kwa Mutakwatwise
barakumva
utubazo ni tubiri hama hariho intererano ntare ku tubazo nagira mbaze nti bega iyo bagize izo ankete kwa abo bantu bababaye baba bahagaritse bidashoboye mu mategeko hama bakaburika irengero bakagenda burundu kumbure bahora bashyira ahabona ayo matozo baba bakoze babanje kumbure guha icyegeranyo sekere jenerali wa repubulika kugira ngo nawe abanza kureka icyo cyegeranyo kumbure babagirizwa guhagarikwa uwo muntu cyangwa abo bantu ngo babanze batohozwe kuri cya mbere hama ikigira kabiri kumenga iryo sekezandondeza rimaze nuvuga umwanya atari muto vuga nk'ikintu cy'imyaka ngira ngo itari munsi y'ibiri cyangwa itatu
yavuze ko ryatanguye mu 2016 hari mu kwezi kwa kane
bisaba amakonte none hoba hariho ahantu bifata ashobora kuba kuva gitangura gushika nko gushika kuno munsi baza barashyira ibyegeranyo byabo kugira ngo umuntu ari we wese akeneye kuraba n'umuri nk'abagiye usanga baravuze ababo muganga ushika ubugasanga nta n'amakanda ntibamenya ko ibyagenze gutya ashobora kuba yoraba akaraba yuko atawiwe arimwo cyane kudadogera n'igihe nk'umbure ibintu bihinduka usange barabikoreye ku butungane barabikoreye ko abo bantu bagiye barabura ubwo buryo bashobore kuronka baze ndolendo baze bashobora kubaronderamo
urakoze ubwira umunsi mwiza Samuel mu gihugu cy'u Burundi ariko wari wavuze ko se n'intererano usongora kuko duse benshi baturindiriye ku murongo wa telefone
wala intererano nagenda mu save ko intererano yuko bavugana nabo nayo yandi mashyirahamwe adaranye inyungu za politiki bagataha mu gihugu nkumbure amatora y'2020 akazoba bari mu gihugu kugira ngo nkumbure bashobore guterera mu iterambere ry'igihugu no kugira ngo agatika kazi na muntu kabandanye gatera imbere mu Burundi.
Urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza.
ndamushimiye gose Samuel ndanamuramutsa ku bibazo agiye kutubaza ku kibazo cya mbere yabagiye ati ndege yo mukoze amatohoza muraheza mukabibwira procureur general wa Republika murazi ngene ubutegetsi bw'Ubujumbura bukunze kudufata si sabantu wumva ko bajyoherewe cyane igikorwa turiko turakora ariko ibyo dukora byose turagerageza aya maraporo tukayarungika ku mihora tuba dufite yabo tukaba tuba tunarindira yuko bogera n'icyo banabivuze ko ariko nk'uko bisanzwe bizwi ku maraporo benaya kenshi barinumira ntacyo bavuga ko turanabishyira ahabona byinshi bica bihora mbere n'ikibazo kigira kabiri naho tutoba tunabirungitse tubishyira ahantu abategetsi bose b'u Burundi abakwikana iby'u Burundi bashobora kuza barabikurikirana ati mbega umuntu bitora hehe aha mbere ni ku rubuga ngurukana bumenyi gusekeza ndondeza arashobora kubyandika ni web3@akaburungu.org web3@akaburungu.org ahagiyeyo arabona amadosiye nka yose tuba tumaze gushyira ahabona ahandi ashobora kwironka ni ku rubuga rwa Twitter naho agira hashtag ndondeza ayigize arabona amadosiye atari make cyane hariho nk'izina ry'umuntu yo barondera agiye akamwandika iryo zina ricariza akabona amafoto akabona n'ibintu bishobora kuba twaramaze gushyira ahabona icya gatatu ni ucyangira ko nuko uwo muntu wese afise uwazi yaburwe cyangwa afite agomba kutubaza ashobora kutwandikira kuri WhatsApp akarongo k'uguteranya 31 645 685 857 57 muri icyo gihe yadushikira yahereje ku mpanuro agira ati
mutaha
imbere y'amatora yo mu 2020 twebwe ntitwipfuza ko hobaye na kure yaba byashoboka n'ejo bo tubona twashyitse mu gihugu ariko murazi ko icyo gihugu kitwita abansi b'igihugu muri kino gihe murazi ko imigambi yo kutugandagura twagiye turayikira ahabona inshuro zitari zike urazi ko hari n'abatwandira bavuga ngo ntitupfa dusubiye kubona u Burundi urumva twebwe icyifuzo nyamukuru icyo turota uko bukeye ko bwije no gusubira kwibona turi mu gihugu cyacu turazi ko bizoshika tukakibamwo ariko uyu mwanya turi hanze kubera ko bidakunda ko tuhaba icyifuzo cyacu no kubana na bene wacu b'Abarundi.
Turafise Hussein kuri ndi murongo wa telefone. Hussein ikaze nawe?
Ndi mu Buhindi.
Uri mu Buhindi. Ikibazo canke intereno kwa Pacific?
Ego, ikibazo nashaka kumubaza nkuko ariko arabivuga abategetsi batwara u Burundi nabo barigeze kuri impunzi tukaba tuzi inzira baciyemo kugira bashobore gutahuka mu gihugu ko baciye mu nzira y'ibiganiro baraganira ama bashobora gutaha mu Burundi none nk'abantu bahagarariye agateka kazina muntu icyo bariko barakora kugira ngo bagondoze ubutegetsi bw'i Bujumbura kugira ngo bushobore kuja mu biganiro kugira ngo impunzi ziri hanze nazo zibone uko zotaha bariko bakora iki nk'abantu bajejwe agateka kazina muntu kugira ngo bafashe abarundi bari hanze y'igihugu bashobora gusubira mu Burundi n'iteka byabo ama intererano nayo nashaka gusaba abarundi bari hanze y'igihugu bahunze kumva yuko nubwo bari mu bibazo bari mu no munsi si ibintu bizokwamaho kuko n'abatwara uno munsi nabo barahunze nubwo birengagiza imibabaro y'abarundi barimwo bari hanze y'igihugu kuko kuba hanze y'igihugu atari amahitamo wagize ahubwo ari kubera ko wagiyeyo ku nguvu wagiyeyo kubera guhunga birababaje ariko nta mvura idahita umunsi n'umunsi abarundi tuzotaha abarundi tuzosubira tube mu mahoro y'umutekano
ugira umunsi mwiza ngaho mu Buhindi kandi abarundi n'abanyarwanda muri mu Buhindi turabakeneye ivyumviro vyanyu mu biganiro vyacu bitandukanye muzore muduhama nimero tubahamagara urakoze cane Hussein
murakoze
ego Pacific akabazo ka Hussein hambavu ya ndondeza ngo abari mashama dakiranira ivyicaro vya politike muri ko murakora iki kugira ngo hasubire ibiganiro canke abayifuza gutaha nabo nyene batahuke mugabo bumva batekanye
amashyira hamwe yigenga mu bisanzwe uruhara rwabo ruba ruzwi nk'uko ariko aravuga ati najejwe agateka kazi na muntu icya mbere cyo ni ukwerekana iby'agateka kazi na muntu uko byifashe mu gihugu ku rundi ruhande ni uko tugenda dufasha hirya no hino kwerekana uko umuti w'ibyo bibazo washobora kuboneka haba kuguca ko bafasha Burundi kubakwara no Burundi bashobora kugira ico bavuze Burundi bukumva twebuke dusanga ikigwanisho cyacu nyamukuru no gusenderera turasemerera tukerekana ingorane zihari tukereka iyo ico zavuye ko tugafasha makungu kugumazi ibibazo bihari iyo byaje bizananye tukerekana kandi naho umuti wuduriza Abarundi ukwiye guca no gufasha impande zose kumva ikibazo kihari n'umuti ubereye
Pacifique na Hazarongo yefokode kiganiro cyose muri sanga twagiranye mushobora kongera gusubira kucumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com akwenunga duce tubarabangira ibiganiro twatwafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda na Lidiane na Hazwe muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Facile Gebehu na ingenieur bari kumwe twemitwifurize weekend nziza no musaba mungu mwiza